Iri ni ijwi ry'Amerika. Shoti mudoteza matwi ndabaramukije hano muri studio ya gatanu Washington DC muri kumwe na Fidel Niyongabo
afatanyije nange Ernest Ugeziwe nange ndabaramukije kandi mbahaye ikaze mu makuru yacu.
Hari amakosa yakozwe mu gutanga iryo soko bigaragara ko leta yagize igihombo kinini, bigaragara ko hari uruhare abifitemo. Icya kabiri ni bijyanye ni soko ryatanzwe ridateganyijwe mu bijyanye no gushaka abakozi.
Uwo ni Theos Badege, umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda asigura ibyaha by'abakuru b'ibigo bikwiragiza amazi n'umunyagankuba batawe mu mvuto n'igipolisi cy'u Rwanda. Abahinga bigenga bishyiramwe mpuzamakungu ONU basabye ko habitohoza ry'amakungu ko bishobora kuba ari ibyaha by'agahomerabunwa byakozwe n'abashigikiye leta y'u Burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'2015.
Nao mu gihugu cya Kenya, nyuma y'uko urukiko rw'ikirenga rwemeje ko amatora y'umukuru w'igihugu agomba gusubirwamo, Raila Odinga yatangaje ko kuri inshuro naramuka atsinze amatora atazasaranganya ubutegetsi nabo yise abajura.
Urwego rw'ishyira hamwe mpuzamakungu ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi rwagirishije ibiganiro byihutirwa uno munsi ku wa mbere ku byerekeye Korea ya Ruguru.
Naho ku munsi w'ejo hashize ku cyumweru, abahanga mu gutegura ibisasu mu Budage bateguye igisasu gipima toni imwe n'igice cyari cyaratezwe mu mujyi w'ubucuruzi wa Frankfurt mu gihe cy'intambara y'isi ya kabiri. Iki gisasu cyari kimaze imyaka isaga 72 giteza aho hantu.
Dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, dutangurire ku nkuru yerekeye Burundi. Abahinga bigenga bishyirahamwe mpuzamakungu ONU basavye ko habitohoza ry'amakungu ku bishobora kuba ari ivyaha by'agahobeye na burunwa byakozwe n'abashigikiye leta y'u Burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'2015. Icegeranyo c'abahinga bigenga bishyirahamwe ONU cerekana icyozwa rikomeye ry'agateka ka muntu ryabaye mu Burundi, harimo ubwicanyi, gufata abapfasoni n'abigeme ku nguvu, guhagarika abantu mu buryo budakurikije amategeko, gufunga abantu, gutuma bazimangana, gufata abantu bunyamaswa no kubatoteza. Umukuru w'umurwi ujejwe itohoza wa ONU Fatsa Ugerguz yabwiye Ijwi rya Amerika ko ivyo vyaha vyakozwe kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'2015, igihe uruhagarara rwa politike rwaduka mu Burundi rukaba rukibandanya muri iki gihe. Ugerguz avuga ko ivyaha nk'ugufata abantu bunyamaswa, gufata abapfasoni n'abigeme ku nguvu, hamwe n'ubwicanyi ndengerabutungane biba cane kandi bikogwa vya teguwe. Amenyesha ko bemera ko ivyaha vy'agahomerabunwa vyakozwe mu Burundi. Amenyesha ko ari cyo gituma basavye leta, basavye sentare mpuzamakungu mpana vyaha kugurura itohoza kuri ivyo vyaha no ku bintu ibindi bintu vyifashe no kugene ibintu vyifashe mu Burundi muri antunga. Umukuru w'umugwi w'abahinga bigenga bishyira hamwe ONU Fatsa Ugerguz avuga ko abakozi bo mu nzego zijejwe iperereza, abapolisi n'abasirikare, hamwe n'ugwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD ruzwi ku izina ry'imbonerakure, ari bo bagira uruhara runini muri ivyo vyaha vy'agahomerabunwa. Ivyo vyatohojwe n'umugwi w'abahinga bigenga bishyira hamwe ONU, vyafatiye ku vyo uwo mugwi wajeje abantu barenga 500 bavuga ivyabaye, harimwe impunzi z'abarundi n'abandi bakiri mu Burundi. Uwo mugwi umenyesha ko leta y'u Burundi itawemereye kwinjira mu gihugu kugira ugire itohoza ryawo. Umukuru w'uwo murwi avuga ko leta y'u Burundi yanse gukorana n'uwo murwi kandi itishyuye ku cegeranyo cawo. Ico cegeranyo kizoshikirizwa ishami ry'ishyirahamwe ONU rijezwe agateka ka muntu hagati mu kwezi kw'icenda k'uyu mwaka.
Urakoze Fideli. Naho mu gihugu cya Kenya, nyuma y'uko urukiko rw'ikirenga rwa Kenya rwemeje ko amatora y'umukuru w'igihugu agomba gusubirwamo, Raila Odinga nawe yatangaje ko kuri inshuro namara naramuka atsinze amatora atazasaranganya ubutegetsi nawe yise abajura. Ku munsi w'ejo ubwo yari mu bikorwa byo kwiyamamaza, Odinga yasabye Perezida Uhuru Kenyatta na Vice Perezida William Ruto kurekura ubutegetsi. Akomeza avuga ko Kenya atari akarima kabo, ati ntimuzategeka abanyakenya gukora ibyo mushaka gusa, ati tuzatora uko bikwiye kandi bigendanye n'amategeko ya Kenya. Ibi ntaho bitaniye nibyo nibyo ari byatangajwe n'urugaga Jubilee rwa Uhuru Kenyatta. Aba nabo bavuze ko batazasaranganya ubuyobozi n'urugaga NASA rwa Odinga. Gusa ku rundi ruhande, urukiko rw'ikirenga rwa Kenya narwo rwanenze cyane ijambo rya Kenyatta, wagaragaje ko we n'urugaga Jubilee batishimiye icyemezo cy'uru rukiko cyo gusubiramo amatora kandi bari bayatsinze. Urukiko rwemeje ko amatora aheruka atanyuze mu mucyo ruhita rutegeka ko agomba gusubirwamo. Itegeko nshinga rya Kenya rivuga ko amatora ataha agomba kuba bitarenze iminsi 60.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC ugwego gwishyirahamwe mpuzamakungu ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi guhagarishije ibiganiro byihutirwa no munsi kwa mbere i New York. Ivyo inyuma yuko igihugu cya Korea yaruguru kigerageje ikigwanisho ruhwanyaganda gikomeye cyane mu itari bwabe gushikuba. Ivyo kandi ni mu gihe abategetsi ba Korea yaruguru ariko bitegurira kugerageza iyindi misile ballistic. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Nikki Haley yatangaje ko igihe kigeze ko bakoresha uburyo bwose bushoboka bwerekeye ibiganiro imbere y'uko igihe kirengana. Nikki Haley ayavuze ko bategereza gufata ingingo zikomeye cyane zishoboka. Yamenyesheje ko umutegetsi wa Korea ya ruguru Kim Jong-un ariko ahamagara ingwano bivuye ku ngingo ariko arafata. Atangaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidashaka ingwano ko yamara ukwihangana bifise aho bigarukira. Korea yaruguru yagerageje ikigwanisho ruhonyanganda mu gwiri inshuro ya gatandatu ku munsi w'Imana urangiye. Abategetsi ba Korea yaruguru batangaza ko ico kigwanisho kirusha inguvu inshuro 10 ikigwanisho Korea yaruguru yagerageje ubugira gatanu haraheze umwaka.
Radio Ijwi rya Amerika niyo mukomeje gukurikira. Uyu munsi amamiliyoni y'abanyeshuri b'abanyakameruni mu gice kivuga ururimi rw'icyongereza ntibigeze bajya kwiga ku munsi wa mbere w'umwaka w'amashuri, nubwo Leta yari amaze kurekura bamwe mu bayobozi bari bafatiwe mu myigaragambyo. Ibi bibaye bikurikira imyigaragambyo y'abatuye mu gice gikoresha ururimi rw'icyongereza bavugaga ko batsikamirwa n'abakoresha ururimi rw'igifaransa. Mu cyumweru gishize nibwo abantu 55 mu bigaragambyaga basaba Leta guhagarika ubusumbane buri mu bakoresha izi ndimi zombi bari bafashwe na polisi barafungwa. Nubwo Leta ivuga ko hagiye gutangira ibiganiro byo kunga impande zombi no guhosha izi mvururu, aba bigaragambya bo hari byinshi basaba ko bibanza gukemurwa mbere y'ibi biganiro. Mu byo basaba Perezida Paul Biya harimo kurekura abandi bantu 20 bagifunze, guhumuriza no kugarura amagana y'abahunze igihugu, ndetse no kuvanaho ingabo zirenga 5,000 Leta yashyize muri iki gice gituwe n'abakoresha ururimi rw'icyongereza.
Kwindi inkuru yerekeye Afrika, abantu 8 bapfuye bakubiswe n'inkuba mu gice gicukurirwa mu izahabu mu buraruko bushiruseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yatangajwe no musiko wa mbere. Musetantere w'intara ya Dungu mu ntara ya Ho Uele Christophe Ikando yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa Agence France Presse ko abantu 30 bakubiswe n'inkuba, indwi muri bo bapfa buno nyene mu gihe ubwira 8 yafiriye mu bitaro ahitanywe n'ibikomere yagize muri iyo mpanuka. Iyo mpanuka yabaye igihe imvura y'isegenya yari kigwa mu gice gicukurirwa mu izahabu cya Samabia, aho abantu bakubiswe n'inkuba bariko bacukura inzahabu bakoresheje uburyo bwa kera. Jacques Wayne aserukira abanyagihugu muri ako karere yemeje igitigiri cy'abapfuye n'abakomeretse akabamenyesha ko isanganya nk'iryo ari ibintu biba kenshi muri iyo ntara itunze izahabu ku rubibe hagati ya Congo na Sudani yo mu bumanuko. Iyi programa ya Radio Ijwi rya Amerika muyikurikirana iminsi yose kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 ibice bitatu Kigali, Burundi ni kuri FM 94 ibice 9 na FM 95 ibice 2.
Mudukurikira kandi mukoresheje adresse yacu ya Gmail ni radio yacu @gmail.com, cyangwa se mukajya kuri Facebook mwaho andika ijambo rimwe radio yacu, ndetse no kuri www.radioyacu.com. Amakuru yacu yo mu karere reka tuyahere mu Rwanda aho bahoze ari abayobozi bakuru bibigo bikwirakwiza amazi n'amashanyarazi batawe muri yombi n'igipolisi cy'u Rwanda. Aba bararegwa gutera leta igihombo mu mitangire y'amasoko atubahirije amategeko. Ibindi kuri iyi nkuru twabikusanyirijwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi uri mu Rwanda.
Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Tewose Badege avuga ko batawe muri yombi ari bwana James Sano wayoboraga ikigo gitanga amazi wasake na Emmanuel Kamanzi wayoboraga ikigo gishinzwe gutanga amashanyarazi. Aba bayobozi bombi baregwa kuba baratanze amasoko atandukanye ku buryo butubahirije amategeko yabombeje leta akayabo ka miliyoni zirenga 300. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu kiganiro yahaye televiziyo y'u Rwanda yatangaje ibyo biri wese wafashwe akurikiranywe.
Uruhande rwa James Sano wari umuyobozi wa WASAC ni nk'ibintu nka bibiri. Icya mbere ni ibyaha byakozwe mu isoko ryo gutanga amazi, kugeza amazi ku baturage bo muri Kamonyi. Hari igikorwa cyo kugeza amashanyarazi kuri uwo utuma uwo muyoboro ukora. Hari amakosa yakozwe mu gutanga iryo soko, bigaragara ko leta yagize igihombo kinini, bigaragara ko hari uruhare abifitemo. Icya kabiri ni bijyanye n'isoko ryatanzwe ryateganyijwe mu bijyanye no gushaka abakozi. Harenzwe ku mategeko y'ibijyanye no gutanga amasoko, nabwo leta yagize igihombo cya miliyoni kuri iyo kesi babwiye, cya miliyoni 61. Naho Bwana Kamanzi yaguze ibikoresho arenze ku mabwiriza n'amategeko abiteganya, byaje kudakoreshwa bitera leta igihombo kigera ku $325 by'amadolari y'Abanyamerika.
Hari hashize iminsi mike batawe muri yombi basimbuye mu mirimo itabwa muri yombi ryabo, kandi rije rikurikira amagambo y'umukuru w'igihugu yavuze ubwo yashyiragaho leta nshya. Icyo gihe Perezida Paul Kagame yavuze ko atazihanganira ruswa no kunyereza umutungo wa leta bikomeje kugaragara mu nzego zimwe na zimwe z'ubutegetsi.
Abo bantu birirwa banyereza imitungo bagira bate y'abaturage, abantu bakanyereza bakora fojere, bakora mu mabanki, barangwa n'umuco wo kunyereza, bafite n'ibyo banyereza. Wowe wagira umuco wo kunyereza utagira n'ikinyereza, muranyereza iki? Mufite iki? Dufite iki twakwemera ngo nihagenda na 50%, 50% dusigaye ziratubesha? Hari iki?
Abagabo bombi batawe muri yombi bari bayoboye ibigo bikomeye mu gihugu, igikwirakwiza amashanyarazi ndetse n'igitanga amazi. By'umwihariko ikigo gikwirakwiza amazi cyari kimaze igihe kinubirwa n'abanyagihugu bakirega ko amazi yabuze, haba mu bice by'icyaro ndetse no mu mujyi.
Ariko nabwo ari igihaza, ari icyuka, ugasanga ikwateri rimera irabara, ariko n'amazi ari kujya mu kigega.
Icyo gihe mwayabura ukagura ya jerekani ya 300?
300.
Iruka kuyabona kwa gatatu y'icyashize.
Anganya gusa 50, ako epfo aho nturuka n'ijana n'iry'itanu gutyo. Injerekani mwizageze ejo kuko hose ashizemo.
Ubu yashize mu bigenza gute?
Ubwo uyafite aguma nayo utayafite arabwirirwa. Ukabura ubusa nk'ubunyakuya, ntawe nahaho na karindwi.
Sano James wayoboraga ikigo gishinzwe gukwirakwiza amazi yagiye ku buyobozi bw'iki kigo. Yaragiye ku buyobozi mu kwezi kwa karindwi umwaka wa 2014, avanwa ku buyobozi mu tariki ya kabiri z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka. Icyaha cyo kunyereza umutungo w'igihugu kiramutse gihamya aba bagabo bombi bahanishwa igihano cy'igifungo gishobora kugera ku myaka 5 ndetse no kwishyura ihazabu ikubye inshuro 5 amafaranga aba yaranyerejwe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Arakoze Asumta Kaboyi, umunyamakuru wacu uri Kigali mu Rwanda. Tukiri mu Rwanda kandi amakuru atugezeho mu kanya ni uko polisi y'u Rwanda yinjiye ku ngufu mu rugo rwa nyakwigendera Assinapol Rwigara, igata muri yombi Diane Rwigara. Uyu nguyu yashatse kwiyamamariza kuyobora igihugu cy'u Rwanda mu matora aheruka, ariko ntibyakunda kubera ko atujuje ibisabwa. Mukuru we Anne Rwigara ndetse n'umubyeyi wabo Adeline Rwigara. Ibi ni bibaye nyuma yuko hari amakuru yari yakwirakwijwe avuga ko abangaba baburiwe irengero. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa uri mu Rwanda kugira ngo atubwire uko byagenze. Ariko mbere gato reka tubanze twumve amajwi yafashwe ndetse agakwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga agaragaza yumvikanisha Diane Rwigara aterana amagambo n'abapolisi bari baje kubata muri yombi.
Tapora mutubwire cyo tuzira turasigikira. turazirikirakimenyeshwa
oya
tujye kuri police gute mwaradufungiranye mwatwa amafaranga yose mutukora amatelefone yose turagira kuri police gute tanije na mwadusibye
okay tambuke
eh gitambuke ariko nuka giye kwa journalist mwaradufungiranye muka kata amafaranga yose mutukora amatelefone yose kwari kwageraho gute tanije na mwadusibye abajura gusaba benya.
Uwo ni ijwi rya Diane Rwigara. Eric bagira ubusa, uratwumva?
Ego ndakumva neza Ernest.
Eric ndagira ngo ubwire abakurikiye ijwi rya Amerika uko byifashe aho ngaho mu Rwanda, amakuru ufite kuri iryo tabwa muri yombi ryaho bantu batatu kuri ubu ngubu nayahe?
Vuko rumaze kubwira abakurikiye ijwi rya Amerika ni igikorwa cyabaye ahagana saa kumi n'imwe mu kadomo na utubura twari turi dukeya. Ni ukuvuga ngo rero igipolisi cyageze ku rugo rwa Asinapol Rwigara igikeneye bariya abantu batatu ari Anne Rwigara, Diane Rwigara ndetse na Adeline Rwigara. Ni ukuvuga ngo rero bahageze bakomanze ariko noneho ntibafungurirwa. Sindi nibabonye amafoto ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, byabaye ngombwa ko igipolisi gishyiraho urwego kiza kurira noneho kiza gukingura urugi. Ni ukuvuga ngo rero bagezemo imbere nk'uko ubibona cyangwa se nk'uko umaze kubyumvisha abakurikiye radiyo y'ijwi rya Amerika, habayeho guterana amagambo akarishye, babanje mbere na mbere kubereka buri muntu agenda ahabwa urupapuro rumuta muri yombi, bahereye kuri Diane Shima Rwigara ararwanga bararumutsindagira, bagera kuri Anne Rwigara nawe ararwanga bararumutsindagira rufata. Ni ukuvuga ngo rero kugeza ubu ngubu mu makuru wavuga agezweho, igipolisi cy'u Rwanda umuvugizi wacyo ACP Theos Badege mu kanya abwiye itangazamakuru ko ikigiye gukurikira bagiye kubabaza ku ngufu, kuko n'ubundi babatwara baravuga ko bari barabasabye kugira ngo baze bitabe igipolisi baranga. Ni ukuvuga ngo uhereye n'uyu munsi mu gitondo hari amakuru ko bari bitezwe imbere y'igipolisi kugira ngo babashe kuba babazwa, ariko ni amakuru twagumye gukurikirana intambwe ku yindi. Bigeze mu muri ayo masaha rero y'ikigoroba nibwo tumenye ko kubera ko bavugaga ngo banze kuza igipolisi ba ngombwa
Ariko ngira ngo no mu majwi ya Rwigara we arumvikanisha ko impamvu batitabye atari ugusuzugura, ahubwo ari uko polisi ngo yabatwaye ibintu byose birimo amafaranga yabo ngo ndetse na telefone.
Nkuko abivuga Diane Rwigara n'umunyamakuru yakibajije ACP Theos Badege, aravuga Diane Rwigara wenda nubwo ari agace gatoya wumvishije abakurikiye radiyo y'ijwi rya Amerika nge nahoze nyumva, aravuga ngo bamaze iminsi babafungiye mu rugo bameze, aravuga ngo bari bababoneye mu rugo, urugo rwabo rwari rurinzwe n'abajepe, ngo noneho ngo igipolisi uyu munsi ngo cyakoze icyo bita ikinamico gihuruza itangazamakuru kugira ngo babafate, bo bakavuga bati amafaranga yacu mwarayatwaye, ibintu byose mwarabitwaye, muri abazura, muri abicanyi, gutyo nk'uko mbivuga. None mwumvaga twagera kuri polisi gute ko mwari mwaratuboheye hano? Ni ukuvuga ngo rero ACP Theos Badege yavuze ko n'ubundi batari bafunzwe, mu magambo ye yahakanye ayo makuru nk'uko bagiye babivuga. Noneho akavuga ko icyo bakoze ikiriya muryango wakoze ari ukunaniza inzego z'ubutabera.
Eric, reka tugushimire, twizere ko ukomeza kuyidukurikiranira mu makuru yacu tukataha tukaza bagezaho uko byagenze.
Urakoze cyane Ernest.
Atisubiye Amerika Washington DC mu Burundi, abanyagihugu baba ibihumbi bitandatu bo ku mutumba wa Munyinya komine ya Butezi mu ntara ya Ruyigi bazindukiye mu myerekano aho biyamiriza ingingo ya sentare ntayinyuzwa ibaka matongo. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umunyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel Antoine Nsabimana.
Ako mumvise nakaruka abanyagihugu bawe ibihumbi bitandatu bava ku mutumba wa Munyinya zone Mubira ya komine Butezi mu ntara ya Ruyigi bari mu myerekano. Bavuye ku birometero 8 ku mutumba wa Munyinya berekeza ku mugwa mukuru wa komine Butezi kugaragaza umubabaro wabo bivuye ku rubanza rwaciwe na sentare nayinyuzwa rubaka matongo rukayakomorera uwitwa Samuel Ntirampe bakuri uwo mutumba nyene. Bari bitwaje ivyandiko aho basaba umushikiranganji w'ubutungane kubarenganura, bongera basaba abajeje intaro kubavugira imbere. Hermenegilde Ndayizeye avuga ko atigeze amenya ibyigo rubanza naho rwaburanishirijwe.
Je ni unavukiye
uyu munsi ufite imyaka ingana?
Ufite imyaka 69. Twebwe ubwo rubanza ntabwo twigeze tumenya kuko twebwe Samweli nta matati dufitaniye nawe.
Ambroise Bukene ari mu zabukuru yemeza ko yavukiye kuri uwo mutumba nyene.
Ufite imyaka ingana hega mu
kimwe mpise 80 navukiye aho nyene ku muyange yiwenda byakiya gute kwa rukugogwa gamugenze mbe ubona nk'ubu no bankija hehe nami muryango wanje mpise ntawo wojya nkabishwe yewe rero nubundi nagira mbere mugabe muryango wanje nawo kagumuriho
none wowe wariketse umenya ko hari abantu bariko barababuranya mu matongo mu bamwe
nta numwe kuva sokuru yahwereye mbona yapfuye ari umutama data yapfuye ari umutama nta numuntu numwe yigeze atuburanya twabonye urupapuro jewe nabonye ruza ngo nidusohoke tuve ngaha ngo Samweli ngo yaradutsinze tukarondera naho yadutsindiye n'uwo baburanye ngamubura.
Petero na Imana yatubwiye ko se wa Samweli bakuranye kandi amuzi bikwiye.
Se wiwe yize mu ishuri mbona yarongoye umugore naje ndumusorengeze kurongora. Cyamutubwira rero aba ni bakenyi abasigaye n'ubeshi. Turiko turagwa mu bana nk'imbeba. Kandi ari kwa sogokuru sogokuru. Ko umvaga ati turaragererwa biwe. Kuri bagaza ntabe yaradukuraho. Baje bava mu runyinya baje se kuyaje dusangaho. None ke napfuma avuga ngo amafaranga y'Europia ngo niyo yahagute. Bega amafaranga y'Europia ntati cyamwe ntuba yazi. Se wikintu yari izi yari umuntu w'umucuti gusa. Ngira umuntu w'umutwa muri abo dafisa ahantu higitari gitanu cyangwa gitandatu. Ni muturodere uwo muntu yatugiriye ayo manyanga.
Eka na bamwe mu bajyango ba Samweli Nirampeba bemeza ko ivyugo rubanza atavyo bazi. Maria ntawe uyankira ari muri abo.
Kuri je yitwa Musengezana. None rero se wa Samweli ndere ya nicindika kubyo ari musaza anje. Jewe data wacu kweri sinigeze numva n'umunsi wari mwenye navuga yuko umutumba wose wa muyange kwari gwiwe.
Mbega abanyagihugu bagiye kubandanya bakora iki? Yuvinara Habyarimana ari mu bakwa amatongo.
Ni imyigaragambyo tutacyo twonona tacyo tugirane gushika ubugenduzi bw'ubutungane budusubiremo urubanza tugakomoregwa umutumba wacu nko basokuru basokuruza ariho bavukiye. Kwitura ubugenduzi bw'ubutungane duhe kopi umushikanganje w'ubutungane tukifuza kandi ko n'ubutegetsi bwo kurikiranira hafi ikibazo cy'abantu bababa ibihumbi 10 aho amashuri atanguriye kugira dushikirize umubabaro abaregwa abana tureze kwa twe turangara ikibazo kitagiye mu kidatori w'umuti ntabana bari ko barajya mu mashure.
Samweli Nirampeba ariko akomorega umutumba wa munyinya ntitwashoboye kumuronka ko yari yagiye kwinyegeza atinyaga shavuka abanyagihugu. Mboni Majorjine Mustaneri wa komine ya Butezi yavuye agirisha inama abanyagihugu ku muhinga muno wa mbere aho yabumvirije. Inyuma y'inama Mboni Majorjine yasabye abanyagihugu gusubira inyuma aho yabemereye gushikana ico kibazo kubamukurira kugira ngo barabicokogwa. Ubwo rubanza rwateye akaguma rufisi nimero reche rimwe akarongo gakikamye 1988 kwaci witariki 12 z'ukwa kane 1988 na sentare na yinyuzwa ruriko rushigwa mu ngiro muri kuno kwezi turimo. Twarondeyeho muri sentare na yinyuzwa ariko nabo nitwashoboye kubaronga kugira ngo bagire ico baruvuze ko ibutezi mu ntara ya Ruyigi mu seriko bw'u Burundi. Fide d'Antoine Sabimana, ijwi rya Amerika.
Urakoze Fide d'Antoine kuri iyo nkuru. Kwindi nkuru yerekeye Burundi, abana babiri batarashikana imyaka 10 batuririwe mu nzu gushikaho babitaba Imana, abandi bavukana bakomerekera barakomereka ku munsi w'Imana urangiye mu ikambi impunzi z'abarundi nduta muri Tanzania. Abantu bataramenyekana baturiye inzu y'ihema bari baryamyemo, maze abo bana barasha baratukombera n'ivyari muri iyo nzu vyose. Mugenzi wacu Pierre Carven niyo nkuru yakurikiranye.
Inzu yaturiwe iri muri zone ya 10 mu ikambi y'impunzi z'abarundi induta muri Tanzania. Iyo nzu yahiye yarijyamyemo umuryango w'abantu batandatu. Amakuru dukura yo atumenyesha ko abana babiri b'abakobwa, umwe w'imyaka 5 uwundi w'imyaka 7 bahiye bikomeye gushikaho bitaba Imana, bamaze gushikanwa kwa muganga kuri uyu wa Mungu. Ababanyi b'uwo muryango twashoboye kuvugana mu ijoro batubwiye ko babonye umuriro mu bucagucago bwo kuri uyu wa Mungu.
Inayirutse n'abana babiri bariruka aliruka mwele bwa bwana kutayi usigara mjane mwuka kia mjane wachua mbabu jinduru hongo mwele mbaga wabaji bache wako wako mbabu jinduru bwa bwana nabu itati na mbusu mnotu umwe chaviraka nyele chaviraka wako kujiosu.
Umwe mu batwara bandi mu mazone yo ngaho induta yatumenyesha ko vyabonetse ko abaturi iyo nzu bayisutse ko igitoro ca essence. abagizi banabi baturiye iyo nzu ntibarafatwa ariko igipolisi catanguye amatohoza nkuko abandanya bivuga
mugabe boneka ku itente bari bayisize ko esanse bose bisa nuko bahiye mugabo babiri yo bakiye bapfa uyundi yababaye cyane mu mugongo ikaravugwa bamutwaye umwanza rugo wewe yirutse nana rugo mugabo amaradio yarafiseyo amasora ifu yarafise byose nta na kimwe yarokoye nabo bantu rero baciye bapfa na nyina yahiye ku kuboko mugabo umuganate yabaye
kuce kubu none abakoze ubwo bugizi bwa nabi haruwo barafatwa canke haruwo bayikekwa
ukuri nta nabutuzi polisi yavuze ko yatangwa amatoza twahamanye barafotora baragira iki muga nta na kimwe bwa ureta byari iki byose wari umunyeta gusa nta na kimwe yarokoye wari umunyeta gusa n'uwo mugabo bavuga ati ko yararokotse n'imana umuryango hari umuntu bari bashwanye babiteka ko ariwe yoba yarabacuye uwo bashwanye n'umugabo ntibasubira kumubona
amakuru twakuye muri iyo kambi y'impunzi z'abarundi induta abandanya avuga ko muri iryo joro nyene buca haba ku wa mungu haturiwe n'izindi nzu zibiri mu mazone y'icenda na cumi ariko imana yarakinze abantu barashobora kuzizimya atakirononekara mu kwezi guheze naho nyene hari haturiwe inzu zibiri zo mu mazone ya cumi na gatatu na cumi na gatandatu bituma abantu batatu bakomereka gushika ubu nta buramenye gituma hadutse ubwo bugizi bwa nabi bwo guturira amazu eka n'abayaturira nta burafatwa ico bikoze bamwe mu mpunzi bikeka ko ari urwanko hagati y'abashaka gutaha n'abatarabishaka
yose izo nzu ko ziriko zirashya ni rwarwanko rwabiyandikishije gutaha shaka abatiyandikishije ko basiga bapfuye cyangwa ko nabo bohunga ku nguvu kugira ba bahunguke ku nguvu babone yuko umutekano wabo udakwiye
ubwo bwizi bwa nabi bwadutse mu gihe ikiringo cyo gutahukana ababyifuza kandi banabyisabiye cegereje umugwi nyabutatu ugizwe na leta ya Tanzania leta y'u Burundi hamwe n'ishamwe mpuzamakungu HCR gitaye impunzi watangaje ko impunzi za mbere z'abarundi zirenga ibihumbi cumi na bibiri zizotahukanwa ku munsi wa kane w'iyendwi itariki indwi z'ukwezi kw'icenda iyo kambi ya nduta irimwe impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi ijana na mirongo ibiri na bitandatu mu gihe igihugu cya Tanzania kirimo abarenga ibihumbi amajana abiri na mirongo irindwi n'indwi. Pierre Clave Niyonkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Mbere ko dusozera amakuru twari tubafitiye kuri isa tubanza dusubire tubibice tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije abahinga bigenga bishyirahamwe mpuzamakungu ONU basavye ko haba itohoza ry'amakungu kubishobora kuba ari ivyaha vy'agahomera bunwa vyakozwe n'abashigikiye leta y'u Burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu.
Twababwiye ko kandi ejo ku cyumweru abahanga mu gutegura ibisasu mu Budage bateguye igisasu gipima toni imwe n'igice cyari cyaratezwe mu mujyi w'ubucuruzi wa Frankfurt mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi. Iki gisasu cyari kimaze imyaka isaga rongurindwi n'ibiri yose giteza aho hantu.
Ukwego kwishyirahamwe mpuzamakungu ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi rwagirishije ibiganiro vyihutirwa n'umunsi wa mbere ivyo inyuma yuko igihugu ca Korea ya ruguru kigerageje kigwanisha uruhonyanganda gikomeye cyane mu bitari bwabe gushika ubu.
Naho nyuma y'urukiko rw'ikirenga rwa Kenya rwemereje ko amatora y'umukuru w'igihugu agomba gusubirwamo, Raila Odinga nawe yatangaje ko kuri iyi nshuro naramuka atsinze amatora atazasaranganya ubutegetsi n'abo yise abajura.
Abantu munani bapfuye bakubiswe n'inkuba mu gice gicukurirwa mu inzahabu mu buraruko bushira ubuseruko bwa Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo. Ayo makuru yatangajwe uno munsi kuwa mbere. Musitanteri w'intara ya Dungu mu ntara ya Ho Uele Christophe Ikando yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa Agence France Presse ko abantu mirongo itatu bakubiswe n'inkuba, indwi muri bo bapfa buno nyene mu gihe ubwira umunani yapfiriye mu bitaro ahitanywe n'ibikomere yagize muri iyo mpanuka. Iyo mpanuka yabaye igihe imvura y'isegenya yari kigwa muri ico gice icukurirwamwo inzahabu ca Samabia, aho abantu bakubiswe n'inkuba bariko bacukura inzahabu bakoresheje uburyo bwa kera.
Kwitwa babwiye ko kandi uyu munsi amamiliyoni y'abanyeshuri b'abanyakameruni bo mu gice kivugura ururimi rw'icyongereza batigeze bajya kwiga ku munsi wa mbere w'umwaka w'amashuri, nubwo leta yari yamaze kurekura bamwe mu bayobozi babo bari barafatiwe mu myigaragambyo. Ibi bikaba byarabaye bikurikira imyigaragambyo y'abatuye mu gice gikoresha ururimi rw'icyongereza bavugaga ko batsikamirwa n'abakoresha ururimi rw'igifaransa. Mu cyumweru gishize nibwo abantu bagera kuri na batanu muri abo bigaragambyaga basaba leta nyine gukuraho ubu busumbane buri mu bakoresha izindimi zombi bari bafashwe na polisi barafungwa.
Mwese mkunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twari twateguriye kuri isaha niho bigarukiye. Tuboneyeho akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashije gushira hamwe ibi biganiro. Amakuru mwayashikijwe nanje Fidel Niyongabo
nanje Ernesto Ugeziwe ndabashimiye kandi mbifurize gukomeza kuryoherwa na gahunda radio yanyu ijwi rya Amerika yabateguriye. Murara haryana.